Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi, radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nkuko mubizi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose.
Kigaragara nuko aho byabiri ni igice cy'umushinga kwemo ikibazo cy'imiti gusa n'icyo ngicyo ariko cyari cyakozwe n'abantu bari bavuye batuye baturutse i Burundi.
Uyu ni Lieutenant Colonel Ngendahimana Rene, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ku gitero cy'abantu bataramenyekana mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda hafi y'umupaka w'u Burundi. Ni mukanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Amakuru arimo kandi n'urugomero rw'amashanyarazi i Rwaza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mbere y'aya makuru yo mu biyaga bigari ariko, Fidele Niyongabo agiye kubanza kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidele, wiriwe?
Wewe neza Thomas,
niko se ingingo z'ingenzi z'amakuru duteguye.
Ni ingingo z'ingenzi. Amatororokanizo y'amakuru y'igihugu cy'u Burusiya avuga ko indege y'ingwano ishyirahamwe ryo kwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN yegeye cyane mu buryo bwo kugabisha indege yari itwaye umushikiranganji ajeje kwivuna abansi b'u Burusiya no munsi wa gatatu. Kuba kunzira umupira w'amaguru igikombe c'imigwi inserukira igihugu yatsindiye imigabane yo kwisivamwo zirabandanya mu gihugu c'u Burusiya mu rukino hejeje kuba mu kanya mu mugwi A. Portugal yatsinze u Burusiya igitsindo ku busa. Ugutana mu mitwe ku munsi wa kabiri mu gisagara ca Bria muri Central Africa kwahitanye abantu bashika ijana.
Maze rero aya makuru nyine ni ingingo z'ingenzi mu kanya gato cyane Fideli arayabaha arambuye.
Amakuru rero yo hirya no hinda twabateguriye. Amatororokanizo y'amakuru y'igihugu cy'u Burusiya avuga ko indege y'ingwano ishyirahamwe ryo kwivuna abansi by'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantic OTAN yegeye cyane mu buryo bwo kugabisha indege yari itwaye umushikiranganji ajeje kwivuna abansi w'u Burusiya Sergei Shoigu uno munsi wa gatatu. Iyo ndege yari hejuru y'ibahari ya Baltic. Yamara iyo ndege y'ingwano ya OTAN yigijwe n'indege y'ingwano y'u Burusiya yari herekeje indege yari itwaye Shoigu. Indege y'ishyirahamwe OTAN yegeye indege yari itwaye Shoigu igihe yari hejuru y'amazi y'ibahari rya Baltic. Indege y'ingwano yari iherekeje Shoigu yagiye hagati y'indege yarimwo n'indege ya OTAN. Iyo ndege y'ingwano y'Uburusiya yagiye iva ku ruhande rumwe ija ku rundi aho yerekanye ko ifise ibigwanisho. Indege y'ingwano ya OTAN yaciye iva muri ako karere. Ishyirahamwe OTAN rimenyesha ko indege yaryo yisunze uburyo busanzwe bukurikizwa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya ajejwe kwivuna abansi mu ntunge Sergei Shoigu yaragiye mu gisagara cya Kaliningrad kiri mu burengero mu nama n'abandi bategetsi b'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma yo kw'indege y'ingwano y'Uburusiya yegereye cyane gwose indege y'igisirikare cya Amerika yari hejuru y'ibahari rya Baltic ku munsi wa kabiri. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamu no munsi wa gatatu kw'abasivile bafatiwe mu gisagara ca Raqqa mu gihugu ca Iraq bo kwitabwaho vyihariye. Ivyo ni mu gihe inteko zishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zitegurira ibikorwa vya gisirikare vyo gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiislamu mu gisagara ca Raqqa. Guterres avuga ko bamwe mu basivile bafatiwe mu bice bigoye gushikamwo batagira ibifungurwa n'imiti mu kiringo c'imyaka itari mike. Avuga ko atewe impungenge bikomeye no kugena ibintu byifashe mu gisagara ca Raqqa. Guterres avuga ko abasivile babandanya kwicwa, gukomereka no kuva mu zaba ari benshi cyane mu gihe ibitero bibandanya kugigwa ku bitaro n'amashuri. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres asaba impande zose mu ntambara kurekurira abagira neza gushikira abanyagihugu basinzikaye. Urundani rw'inteko ziyobowe na Amerika rugenzura muri iki gihe ibice bine by'igisagara ca Raqqa. Urundani ruriko rutera rugana mu bumanuko bw'icyo gisagara mu ntumbero yo gukikuza abagwanyi basigaye ba Leta ya Kiislamu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tubandanye makuru yo hirya no hino twabateguriye ku bakunzi b'umupira w'amaguru. Inkino z'igikombe c'imigwi iserukira igihugu yatsindiye imigabane yo ku isi ivamwo zirabandanya mu Burusiya. Mu rukino ruhejeje kuba mu kanya mu mugwi A, Portugal yatsinze u Burusiya igitsindo kimwe ku busa ico gitsindo cinjijwe n'umukinyi rurangiranwa Cristiano Ronaldo ku munota w'8 murundi rukino muri uwo mugwi nyene a ruza kuba mukanya Mexico iza guhura na Nouvelle Zélande mu kino zizobereje ku wa kane mu mugwi B Cameroon izokina na Australia mu gihe Budage uzohura na Chili tubibutse kwizo nkino zama zakirwa n'igihugu kiba citeguriye kwakira igikombe cisi yose cy'umwaka ubukurikira izo nkino rero ziriko zibera mu Burusiya kubera ico gihugu kizokwakira igikombe cisi yose cy'umupira maguru cyo mu mwaka uza igice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi serukira giye guyatsindiye imigabane yo kwisivamwo kizoba ku itariki 2 z'ukwezi kwindwi. Radio ya Amerika Washington DC amakuru yo hijyana hino twabateguriye tuyabandanirize muri Afrika aho ugutana mu mitwe ku munsi wa kabiri mu gisagara cha Bria mu gihugu cha Centrafrica kwahitanye abantu bashikijana ivyo vyatangajwe no munsi wa gatatu n'umukuru w'ico gisagara haracari umwuka mubi muri ico gisagara ko gutana mu mitwe kubaye mu gihe imigwi igwanye ubutegetsi 13 ku migwi 14 iri mu gihugu yateye igikomo ku masezerano i Roma ku munsi wa mbere ategekanya guhagarika buno nyene ingwana amasezerano yarahagarikiwe n'ikigo c'abakatolika Saint Egidio gutana mu mitwe kwatanguye ku munsi wa gatandatu windwi iheze mu gisagara ca Bria hagati y'imigwi y'abagwanyi korana n'abagwanyi b'abakristu n'imigwi korana n'abagwanyi b'abayisilamu inteko zishyirahamwe oni muri Centrafrica ziri mu gisagara ca Bria ku buryo ntabanduka zagenzuye ico gisagara ijoro ryose kugira zihagarike ubwicanyi ibintu byari bitekanye uno munsi kuwa gatatu mu gisagara cha Bria yamara umwuka mubi uracahari igisagara cha Bria chaza charageramiwe no gutana mu mitwe hagati y'itariki 15 n'itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho ko bakwahitanya abantu 5 abandi 29 barakomereka abarenga 40,000 nabo bava mu zabo ivyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU yerekanye impungenge uno munsi wa gatatu mu kugaruka kw'impunzi z'abanyanigeria mu buraruko bushiri buseko bw'igihugu mu karere ka Banki zivuye muri Cameroon. Karere ka Banki karasinzikajwe n'umugumuko w'umugwi w'intagondwa z'abayisilam Boko Haram. Ako karere kandi ntikoroshe gushikanamwo imfashanyo. Umutegetsi mukuru w'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rirejwe impunzi ku isi HCR Filippo Grandi yatangaje ko afite impungenge zikomeye ku gitigiri cy'impunzi z'abanyanigeria bari muri Cameroon ziriko zigaruka mu buraruko bushiri buseruko bw'igihugu igice kititeguriye kuzakira. Igisirikare cya Nigeria cyafashe igisagara cya Banki mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2015 ivyo inyuma yo gutana mu mitwe gukomeye n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram umugumuko wabo umaze guhitana abantu 20,000 kuva mu mwaka w'2009. Mubandanya kumviriza Radio ya Amerika Washington DC indi nkuru yake ya Afrika. Igihugu cha Zimbabwe kigiramiwe n'ibibazo by'ubutunzi muri iki gihe cifatanije uno munsi wa gatatu n'amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gufasha mu gusaba imfashanyo y'imiliyoni 10,900,000 z'amadolari agenewe impunzi 10,000,000 ziri muri ico gihugu harimo imiryango iri kihungura uhagarara n'ubwicanyi mu gihugu kibanye cya Mozambique. Zimbabwe yakiriye muri iki gihe impunzi 17,000. Impunzi n'abarondera ubuhungiro muri Zimbabwe baba cyane cyane mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Mozambique, u Rwanda no mu karere k'ihembe rya Afrika.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Facebook VOA Radio yacu, turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, naho ni mujyeyo murahasanga ibiganiro n'amakuru byacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Igisirikare cy'u Rwanda kiratangaza ko cyatangiye gukora iperereza ku gitero cyaraye kigabwe n'abantu bataramenyekana mu Bugarama mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda hahana imbibi n'u Burundi. Igitero cyahitanye umunyarwanda umwe gikomeretsa n'abandi barimo uwacitse akaguru. Asumuta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Hari amakuru y'igitero cy'abacyagabwe mu murenge wa Bugarama mu kagari ka Ryankana mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Amakuru yabonetse ntiyemeza ku buryo bumwe abagabye iki gitero kimwe n'abantu bashobora kuba bakiguyemo. Cyakora umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Lieutenant Colonel René Ngendahimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko iperereza ryatangiye ngo hamenyekane umwirondoro w'abantu baraye bagabye igitero mu murenge wa Bugarama kigahitana umugore w'imyaka 52 n'abandi bantu 8 bagakomereka. umuyobozi w'umudugudu wa Gihigano aho icyo gitero cyagabwe kwena Nzamwita Venusti ku murongo wa telefone igendanwa avuga ko abagabye igitero baba batagamije kwiba kuko usibye kwica nta kindi kintu basahuye yunzemo kandi ko iki gitero cyabaye nk'igikura umutima abaturage begereye ako kagari nubwo inzego zinyuranye z'ubuyobozi zaje kubahumuriza
ara abajura baje kwicungura nibabura n'icyo batwara bo baraza bakangiza abaturage bakabakwicungura bakahita bashobora kongera bakigendera ubitewe n'uko rero uwo mudugudu nta mashanyarazi ntabwo hari kurumbura ngo tumenye niba bari bambaye igisirikare niba bari bambaye sevire ngo twebwe icyo nakoze nkimara kubageraho mbonye barembye ko nabageze nsanga umwe yamaze kwitaba Imana abo mbombora undi yacitse ukuguru mbona abandi bameze ukuntu mbita mpamagara komanda kihutane kandi agare kibuze twari twapakiyemo tuhageze ku kigo nderabuzima tubaha ubutabazi bw'ibanze inzego z'umutekano zike zatubwiye n'uguma tukikariza umutekano kandi nabo rwose tuba turi bugufi.
Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda avuga ko nta byinshi biramenyekana kuri iki gitero. Icyo yemeza ni uko igitero cyagabwe mu masaha ya saa mbiri n'igice z'ijoro cyo kuri wa kabiri rishyira ku wa gatatu ku nzu y'ubumwero iri mu murenge wa Bugarama uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Ikindi leto na Koloneli Ngendahimana avuga ko bakigabye bari bitwaje intwaro kandi ko babanje kunaga grenade muri abo bantu mbere yo kubamisha mu rusasu. Kugeza ubu igisirikare cy'u Rwanda ntikiravuga aho abateye baturutse uretse ko umuvugizi wacyo avuga ko habereye igitero hegeranye cyane n'aherutse kubera ikindi gisa nkacyo cyahitanye abantu babiri mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka.
Ikigaragara ni uko aho byabereye ni igice ubundi kindi kubera ikibazo kimeze gusa nk'icyo ngicyo ariko cyari cyakozwe n'abantu bari bavuye bateye baturutse i Burundi mu kwezi kwa gatatu kugira ngo uyu mwaka. Ariko ntabwo ubu ngubu twahamya ko hari nabo basuye kuko ntabwo twashoboye nta makuru twe twabona ahagije.
Abo babikoze mu kwezi kwa gatatu ntacyo kugeza ubu mwari mwabasha kumenya baturutse hehe mwarabafashe bimeze bite byo?
Ubwo icyo gihe bahise nabo birukanka ndabona ni ahantu hafi y'umupaka bahita bambuka basubira i Burundi. Ntabwo rero twashoboye kumenya abo ari bo ntabwo twakomeza kwihanganira ko abaturage bacu bakomeza kutakariza ubuzima mu bikorwa n'ibindi by'ubugizi bwa nabi kandi bishoboka byose birazakora kugira ngo bihagarare.
Nta mutegetsi n'umwe wari watangaza impamvu y'iki gitero. Gusa uko bigaragara birasa nawe inzego z'umutekano zafashe iki kibazo nk'igifite uburemere buhambaye kuko Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Francis Kaboneka ari kumwe na Komiseri Mukuru w'Igipolisi cy'u Rwanda Emmanuel Gasana, Mukuru w'Ingabo z'Igihugu zirwanira ku butaka, bose bazindukiye mu Bugarama aho bahamagariye abaturage kuba maso no kumenyesha kare inzego zishinzwe umutekano ikintu kidasanzwe babonye aho batuye. Kugeza ubu nta mutwe w'abarwanyi cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo bigeze bemeza ko aribo bagabye icyo gitero. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nyuma y'iki gitero cyo mu Bugarama rero mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, mumbabarire, ni mu ntara y'Uburengerazuba, leta y'u Burundi irarega igisirikare cy'u Rwanda gushimuta umunyagihugu umwe wo muri komini Rugombo y'intara ya Cibitoke uyu munsi mu gitondo. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko uwo muturage yarimo aroba mu ruzi ruhwa ruri ku mupaka rero w'ibihugu byombi. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka araduha ibindi bisobanuro.
Icuka si ciza ku rwibe intara Cibitoke ku ruhande rw'u Burundi ihana na karere ka Rusizi mu ntara yo mu burengero bw'u Rwanda kuva mu gitondo cy'uno wa gatatu. Intandaro y'ico cuka ni inyuruzwa ry'umunyagihugu wo ku mutumba Camakombe muri komine Rugombo azwi ku izina rya Jackson Ndayikingurukiye. Inyuruzwa yemezwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano w'u Burundi Pierre Nkurikiye ko ryakozwe n'abasirikare b'u Rwanda
kumwe na babigenjeje baje batangura kurasa amasasu ashika kuri atanu mu kirere. Hanyuma uwo murovye be na mugenzi we yitwa Bucumi bari bagarutse kuraba aho bari bateze amagera mu ruzi ruhwa, baca bagira ubwoba barahunga. Mu guhunga rero uyu Bucumi yahunze ateraza ino mu Burundi, hanyuma uyu Ndayikingurukiye Jackson nawe aca yita mu mazi. Niko rero guca bamutegeka kubakurikira, bamubwira yuko atakurikiye baca bamurasa. Yaciye rero abakurikira baca bagenda bamutwaye.
Abanyagihugu bica amakombe muri komine Rugombo ahasanzwe haba uwo murovyi bavuga ko ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda bibaza ko ivyabaye vyaturutse ku masasu yumvikanye mu ijoro ry'uno wa kabiri i Bugarama mu karere ka Rusizi ko mu ntara y'Uburengero bw'u Rwanda.
Twebwe amasoro twayumvise ya kugirwanda avuga baca bavuga ngo haraye hapfuye abantu bahanyuma abanyagihugu nabo bini Burundi bagenda kunkengera y'uruzi bajye kunkengera y'uruzi baza kureba amagera bateze hanyuma abasuda bigwanda bacha barabarasa
umwe muri batanu batuye ku mutumba cha Makombe ijwi rya Amerika rya musanze ku rubibe gu Burundi n'u Rwanda yaje kuraba ibyabaye Mufasoni ndayishimiye konsiliya avuga ko yasanze hakurya y'urubibe hari hahindiye isura anemeza ko umunyagihugu ari mu barongoye yatwawe n'abasirikare b'igihugu kibanyi
gakeye mu gatondo tukurikenye tubona abasada benshi kubwi Rwanda turavye kubwi Rwanda tubona abantu sadane benshi niho hagera gucya nko mu masamoya twumva hari masoro avugiye kuruzi twumvise amasoro avugiye kuruzi dukoresha gutohoza cyo dusanga nabantu babiri bo ngaha mu camakombe bari bagiye gutegura amagera mu ruzi bari bagiye kuroba niho hagezeho rero warari ariko arategura amagera mu ruzi abasoda b'Rwanda baca baramubona bamubonye bacaramwe ati ni wizana
ingaruka mbi zizazamaze kwibonekeza ku rubibe rw'intara cibitoke n'intara yo mu burengero bw'u Rwanda abanyagihugu bica makombe babwijwe ijya Amerika kw'abasirikare b'u Rwanda bababujije gusubira kuja kuvoma amazi mu ruzi ruhwa kandi ari rwo bari basanzwe bavomamwo
oya twebwe ubunye n'ubwiye kuvoma abasirikare b'u Rwanda bacamubuza ngo ntavoma amazi yo kunywa na bujya twegwe ngaha kuri umupaka w'u Rwanda no Burundi tunywa amazi atemba ariyo ruhwa nta mazi meza y'amabombo dufise
abanyagihugu bo kuri ubibe bw'u Burundi n'u Rwanda basaba ko abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bo kumvikana kugira icuka kibi kibandanya kwibonekeza kirangire imigenderanire y'ivyo bihugu isubire kuba myiza nayo kubijanye n'uwo Murundi ari mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yavugiye ku rubuga ngurukana bumenyi kw'inzego zibijejwe ziriko zira bikora kugira ubu yatwawe ari muzima agaruka ari muzima mu ntara cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe na amakuru ya video kuri telefone igendanwa
na yabona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. U Rwanda nicyo gihugu ntangarugero mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba EAC mu rwego rwo kurwanya imirire mibi muri imyaka itatu ishize cyane cyane mu bana bato n'abagore batwite. Byavugiwe uyu munsi mu nama y'abashakashatsi mu byo kurwanya gufungura nabi mu bihugu bya EAC na Afrika y'Amajyepfo inama iteraniye Arusha muri Tanzania. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uriyo yatwoherereje inkuru.
Ubushakashatsi buheruka gukogwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu Rwanda bwerekana ko ibiharuro by'abana bafise ingorane zituruka ku gufungura nabi vyagabanutse. Vyavuye ku bice 38% mu myaka itatu iheze gushika ku bice 23% nk'uko bivugwa n'umushakashatsi wo mu Kigorabe gishinzwe guteza imbere uburimyi. Avuga ko kimwe mu byatumye u Rwanda rutera iyo ntambwe ari umugambi wo guhinka abatishoboye.
Programu y'imbaturabukungu yitwa SIP igeza ku bahinzi imbuto nziza ikabagezaho amafumbire bakabasha kubihingira hamwe ku butaka bwahujwe. Umusaruro rero uvuyemo cyane cyane wo kubishyimbo niwo ubafasha kurwanya imirire mibi. Ku isahani iyo hatabonetse ibishyimbo imirire iba yapfuye. Gahunda ya Girinka bitewe n'uko ubutaka bwari butangiye kuzana ibimenyetso by'ubusharire iraza ituma abahinzi babona ifumbire babona n'amata. Ubyajije inyana agaha inyana mugenzi we ku buryo Girinka izabaho kugeza igihe izagerera ku Banyarwanda bose.
Ikindi abona ko cagize akamaro no guhimiriza abanyagihugu kurima imboga hamwe no guhamata abana mu mashuri mato mato mu turere 16 kuri 30.
Buri muryango washishikarijwe kugira akarima k'igikoni karimo imboga kugira ngo kwisahane hagaragare imboga buri gihe. Ibiryo bidafite imboga nibyo bigaragaza imirire mibi akenshi. n'indi programu yitwa inkongoro y'umwana. Abana bakeneye izo proteine zivukomoka ku mata mu mashuri amatoya n'amakuru. Bahabwa igikombe cy'amata rimwe mu cyumweru.
Nabo biruko uyu mwaka abanyagihugu bo mu bice bitandukanye bagumye batakamba kwinzara ibarembeje. Aba nabo mu turere twa Kayonza na Nyanza baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Mfite abana batanu. Ubonye utw'umugoroba nuko ntabwo ndi gupfa ko turapfuye kandi ni twese.
Ndewe ndenda gupfa nagira n'akabaraka.
Imyaka igiye kuba itatu. Duhinga tugatinga tugataha gutya. Abana ntibari ukuntu bameze.
Ubu nta bintu bihari, nta cyo kurya gihari, abantu ni inzara gusa bafite.
Abantu usanga bashinyitse amenyo.
Ntawe ukivugombera kuvanga igikoma.
Ni ugupfa rwose nta bindi. Walahi ntabwo byoroshye.
Kuri ivyo umufundi w'indimo wo mu Kigorabe avuga ko byahindutse muri iminsi ya vuba.
Inzara ntabwo igaragara mu Rwanda kubera ko twari twagize ibihe bibi by'izuba, ariko ubu ngubu imvura aho yagwiriye abaturage bavuyeyo n'amaboko yabo barahinga, ubu barejeje, ubu bari kurya rwose.
Munami huza abo bashakashatsi bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo byabonetse ko igihugu cya Kenya gifite ibice 60% by'abana bagifite ikibazo cyo gufungura nabi, mu Buganda naho ibice 60% by'abitaba imana ku mwaka baba bahitanywe no gufungura nabi, mu Burundi ugufungura nabi kugeza ku bice 58%, nayo mu gihugu cya Tanzania n'ibice 42%. Klaveni Yonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Tuvarusha dusubire mu Rwanda, aho ubuyobozi bw'akarere ka Musanze mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu butangaza ko abaturage babwo basaga 100,000 bagiye kubona amashanyarazi kubera urugomero rwatangiye kubakwa rwaza ya mbere. Ruzatanga amashanyarazi ya megawatt 2.6. Eric Bagirubusa yari Musanze yakurikiye uyu muhango wo gutangiza urugomero rwaza ya mbere. Araduhiye inkuru.
Imirenge izungukira kuri uru rugomero rwa rwaza ya mbere ni imirenge ya Rwaza, Nkotsi n'umurenge wa Muko. Ni urugomero ruzaba rufite ubushobozi bwa megawati 2.6 rwubatswe rufatiwe ku mugezi wa Mukundwa mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni urugomero ruri mu baboko y'abikorera bitewe inkunga n'Abanyamerika, Abadage n'Abongereza. Abafatanyabikorwa bose baravuga ko uru rugomero ruzatanga inyungu ku iterambere ry'Abanyarwanda, ibikubiye mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watangije n'uwari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Barack Obama yise Power Africa, ugamije kongerera ingufu z'amashanyarazi ku mugabane wa Afurika. Madame Erika Baxilagos, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda, ashimira ubufatanye n'ibindi bihugu mu guteza imbere Afurika ku ngufu z'amashanyarazi. Akavuga ko mu myaka 15 iri imbere umubare ukoresha amashanyarazi ku mugabane wa Afurika bifuza ko wazikuba inshuro ebyiri. Aragira ati, ubu ni ubufatanye bw'ingenzi bwagutse mu by'ukuri no kuba Ubwongereza bwagaragaye muri iki gikorwa n'ibindi bihugu. Rero turishimye kubana n'abafatanyabikorwa bacu mu mugambi wo gukuba kabiri gahunda yo kwegereza Abanyafurika amashanyarazi mu myaka 15 iri imbere. Iki ni igikorwa ubutegetsi bw'u Rwanda bugaragaza ko kije gikenewe nk'uko bitangazwa na bwana James Musoni, minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda.
Murabona rero ko ni akazi niteguye gukora mu buryo bwihuse, kandi nk'uko mubizi igihugu cyacu kirimo kiratera imbere vuba. Turimo turashaka amashanyarazi agera kuri buri wese, akagera ku nganda, akagera ku bikorera bose n'abaturage muri rusange bakayakoresha. So iki ni igikorwa twakiriye neza rero.
Ibi bivugwa n'uyu mutegetsi ni nabyo bigarukwaho na mugenzi we bwana Jean Damascene Habyarimana, meya w'akarere ka Musanze, urugomero rwa rwaza ya mbere rwatangiye kubakwamo.
Ari amashanyarazi azacanira ingo zigera ku 100,000, kandi nk'uko byari bisanzwe hari bake bari basanganywe umuriro, ariko bigiye kuba iby'agahebuzo kuko abaturage benshi nibamara kubona umuriro baraza kwihangira imirimo mu buryo butandukanye, ndetse bakorera ahantu hagaragara, ari abana bari mu mashuri, ari abafite insyo, ari abafite inganda, ari abafite indi mishinga itandukanye, baraza kugiriramo amahirwe kugira ngo ibikorwa remezo bikomeze bibateze imbere.
Nubwo biruka ubutegetsi bwa Musanze bukomeje gutakamba ko bugifite ibice bimwe na bimwe bikibasirwa n'icuraburindi, ibariko nanone byareberwa mu isura yagutse ku ntego y'ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bwarihaye kuva mu 2010 kugera 2017, bwatangazaga ko 2018 izatangira Abanyarwanda 70% bafite imiriro y'amashanyarazi mu gihugu hose hari megawati zisaga 500. Kugeza ubu imibare y'ubutegetsi iragaragaza ko mu gihugu hose hari megawati 208 icanira abaturage 33% ku ijana. Iyi ntego rero ubutegetsi bwari bwarihaye buragenda buyigize inyuma, kuko noneho ubuvuga ko buzaba bugeze kuyo bwari bwarihaye ya megawati 570 mu 2024. Kugeza amagingo yawo, ubutegetsi bw'u Rwanda bushyize imbere kwifashisha amashanyarazi afatiye kuruta ku mirasire y'izuba. Bwatangiye bwemeza ko byibura mu mwaka bwa bucaniye imiryango 500,000. Kuva bwatangira iyi gahunda, buravuga ko mu mezi 8 bumaze gucanira imiryango cyangwa se amazi 120,000, nabyo byumvikanisha icyuho gikabije, ariko ubutegetsi bugakomeza kwizeza ko buzagera ku byo bwemereye Abanyarwanda. Bagira ubusa ijwi rya Amerika imusanze mu majyaruguru y'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Hanyuma ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyuma ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyuma ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu mu kanya turaba dushoje aya makuru. Mukanya rugatwa cyane Fidele Niyongabo arasoza twibutsa ingingo z'ingenzi zayo n'inyuma y'akakazi kigato.
Inchamake y'amakuru twabashikirije amatororokanizo y'amakuru y'igihugu cy'u Burusiya yavuga ko indege y'ingwano yishyira hamwe OTAN yegeye cyane mu buryo bwo kugabisha indege yari itwaye umushikiranganje ajejwe ukwivuna abansi w'u Burusiya Sergei Shoigu no Moscow wa gatatu. Iyo ndege yari hejuru y'ibahari rya Baltic. Amara iyo ndege, indege y'ingwano ya OTAN yigizwe n'indege y'ingwano y'u Burusiya yari iherekeje indege yari itwaye Shoigu. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yateye akamu no Moscow wa gatatu ko basivire bafatiwe mu gisagara cya Raqqa mu gihugu cya Iraq bo kwitabwaho byihariye. Ivyo ni mu gihe inteko zishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zitegura ibikorwa bya gisirikare byo gutuza abagwanyi ba Leta ya Kiislam mu gisagara cya Raqqa. Ku bakunzi b'umupira w'amaguru twabwiye ko inkino z'igikombe c'imigwi serukira igihugu yatsindiye imigabane yo ku isi bivamwo zibandanya mu Burusiya. Mu rukino rwabaye mu kanya mu mugwi A, Portugal yatsinze Uburusiya igitsindo ku busa cinjijwe n'umukinyi rurangiranwa Cristiano Ronaldo. Murundi rukino ruza kuba mukanya muri uwo mugwi nyene A, Mexico iza gukina na Nouvelle Zealand. Twabwiye kugutana mu mitwe ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Bria muri Centrafrique kwahitanye abantu bashika ijana. Ivyo vyatangajwe uno munsi ku wa gatatu n'umukuru w'icyo gisagara aracara umwuka mubi mu gisagara cya Bria. Uko gutana mu mitwe kubaye mu gihe imigwi igwanya ubutegetsi 13 ku migwi 14 iri mu gihugu cha Centrafrique iteye igikomo ku masezerano i Roma ku munsi wa mbere. Amasezerano ategekanya guhagarika buno nyene ingwano. Aya masezerano yarahagarikiwe n'umuhari w'ikigo c'abakatolika Saint Egidio. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryerekanye impungenge no munsi kwa gatatu ku kugaruka kw'impunzi z'abanyanigeria mu buraruko bushira ubuseko bw'igihugu mu karere ka Banki zivuye muri Cameroon. Karere ka Banki karasinzikajwe n'umugumuko w'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Boko Haram. Ako karere kandi ntikoroshe gushikanamwo imfashanyo. Igihugu cya Zimbabwe kirageramiwe n'ibibazo by'ubutunzi muri iki gihe. Cifatanije rero uno munsi wa gatatu n'amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ayandi mashyirahamwe ajejwe gufasha mu gusaba imfashanyo y'imiliyoni 10,900,000 z'amadolari aganiwe impunzi 2,000,000 ziri muri ico gihugu.
Fideli Niyongabo urakoze. Nshuti zacu rero turabashimiye cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi, naho ku buhanga bw'ibyuma dufite Fatuma Kalala Arimas. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.